Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Mwiriwe inshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2026 Gitugutu umwaka wa 2024. Amakuru twateguriye akaba agizwe n'izimwingo nkuru zikurikira. Ibara ryaguye mu gaturuturu ko kuri uyu wa gatandatu mu gisagara ca Ngozi, aho hari abantu batatu bishwe, uwundi nawe arakomereka bikomeye, barashwe n'umupolisi mu bunywero bumwe bwo mu gisagara ca Ngozi. Uwo mupolisi kuva akoze iryo bara akaba yaciye atungwa nayo yameze, n'ubu akaba ataraboneka. Mu gisata c'indero, abarimu bigisha mu ntara ya Makamba bari bamaze igihe barahinduriwe aho bakorera, ubu basubijwe mu mashure bari baje bavako inyuma y'ukwezi kurenga amashure atanguye. Iyo ngingo ikaba itashimishije abo bigisha kuko babona ko ari ukubasesaguza uburyo buke bafise. Agahembo kabo ngo bagiye kukaronswa mu ndwi itangura, abo nabo n'abakozi bakoze muri rusansu miheruka y'abantu, uburaro, uburimyi n'ubworozi batararonka agahembo kabo, vyamenyesheje kuri uyu wa gatandatu n'umuyobozi ajejwe ivya rusansu mu gihugu, akavuga ko ako gahembo katerejwe n'imvo zitandukanye. Kaze mwese, ido nido mukanya.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa. Ano makuru tuyaherereye mu gisata cy'umutekano muke. Abantu batatu bari mu bunywero buri mu gisagara ca Ngozi barayibishwe, ubugira kane nawe arakomereka cyane. Ivyo vyabaye mu ijoro ryakeye ari kuri uyu wa gatandatu, bakaba barashwe n'umupolisi bivugwa ko yaraburewe. Kuvugo uwo wayagirizwa ubwo bwicanyi akaba yaciye ahunga, igipolisi naco kikaba kiriko kiramurondera. Ido nido na Janvier abarubwira.
Nkuko inkuru ziva mu gisagara ca Ngozi zibitumenyesha, ngo bwari mu guca nk'igihe c'isaha 9 z'ijoro kuri wa gatandatu, aho umunywero bita Umuco mu gisagara ca Ngozi haza umupolisi afise inkoho kandi yari mu mwambaro w'akazi, ngo aca atangura kuza aratora inzoga z'abari muri ako kabare azinywa. Abari muri ubwo bunywero co kimwe na bene bwo ngo vyarabashavuje, maze baja mu vyo kumubuza kubadurumbanya. Umupolisi nawe ngo ntiyavyakiriye neza, ariko guca yugurura umucanwa arabarasa. Insasu zifata abakobwa babiri bakora muri ubwo bunywero hamwe n'umwe mu bari ko barihereza urukanwa, abo bose ngo bakaba baciye bitaba Imana ubwo nyene. Ariko kandi ngo hari n'uwundi mwigeme yafashwe n'urusasu arakomereka cane. Uwo mupolisi ahejeje gukora iryo bara ngo yaciye ahunga igipolisi aho Ingozi, ngo kikaba kiriko kiramuhiga. Izo nkuru nyene zikavuga ko imbere yo kwinjira muri ubwo bunywero yari yaciye mu bundi bunywero, aho naho nyene yari yateye ubwoba abari bahari. Abanyagihugu ba Ingozi bakabona ko byo babyiza habaye itegeko ribuza abakora mu nzego z'umutekano n'ukwivuna abansi kuja mu bunywero bambaye impuzu z'akazi kandi atani nk'uwo bafise, ngo kuko hari abavyitwaza mu gutera ubwoba abantu no gukora ubwicanyi.
Arakoze Janvier abarugira. Tuje mu gisata c'indero, aho ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Makamba bwafashe ingingo yo gusubiza abarimu bari barahinduriwe ibibanza mu ntango z'umwaka mwaka w'ishure ko basubizwa ku mashure baje bavako. Umunyababanga w'umugambwe isendede FDD mu ntara nshasha ya Burunga Sylvain Nzikoruriho ngo niwe yoba yararemereye abajejwe indero mu ntara mu gufata iyo ngingo. Inkuru tubaza Jean Baptiste Bireha.
Nkuko amakuru ava muri bamwe mu bigisha bari bahinduriwe aho bakorera abitumenyesha, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Burunga Sylvain Nzikoruriho abicishije ku muyobozi w'indero mu ntara Neze Ciza, yategetse abayobozi bose b'amashure ko abarimu barungitswe gukorera ahandi bosubizwa amashure bahora bigisha ko. Iyo ngingo ikaba yashizwe ahabona ku igenekerezo rya 2022 za kuno kwezi, aho abayobozi bose b'amashure baronka ubutumwa bubategeka kurungika bigisha bose bari bahinduriwe ibibanza gusubira ubutarariye ku mashure baje bavako mu ntango z'uno mwaka w'ishure. Ayo makuru akavuga ko iyo ngingo yoba yavuye kutumvikana kuri hagati y'umunyamabanga w'umugambo Saint Depute de Sylvain ziko ruriho n'abarongoye indero mu ntara ya Makamba. Isoko ryacu rikatumyesha ko bamwe muri abo bigisha bavuga ko kuri bo bagize uruhombo runini kuko ngo bakoresheje uburyo bwinshi bw'amafaranga mu kwimuka, abandi nabo ngo bari baza barahije gutegura ibyigwa mu mashuri bigishamo. Bavuga ko batumva na gato ingene ubutwara umugambwe mu ntara shasha ya Burunga ashobora gutanga amategeko mu buyobozi bw'indero igaca ikurikizwa. Mumenya ko Sylvain Zikururiho yari yaranatanze iryo tegeko yo gufuta ingingo yo guhindurira abigisha bibanza bakoreramo no kutagena abayobozi bashasha amashure mu ntara ya Rutana mu ntango z'uno mwaka w'ishure ugiye kumara ukwezi kose utanguye. Furahima Kenga yose Ruganda kwa Dionizamba gatya kawe tonde Sylvain Zikururiho umunyabanga w'umugambwe CNDD FDD mu ntara shasha ya Burunga kugira ngo atange umuco kuri ico kibazo, ariko ntitwashobora kumuronka kuri telefone yiwe ngendanwa.
Jean Baptiste Bireha arakenuye abakozi bakozwe muri rusansuma iheruka y'abantu uburaro uburimyi n'ubworozi batararonka agahembo kabo ngo bagiye kukaronswa kuva mu ndwi itangura. Ivyo vyamenyeshejwe na Nicolas Ndayishimiye arongoye ibiro bikuru vya rusansuma. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yatunganije kuri uyu wa gatandatu yasiguye ko ako gahembo katerejwe no kwiga utunenge basanze muri ico gikorwa. Bimwe muri utwo tunenge ngo ni nk'abakozi bamwe bamwe wasanga bafise amakonti bahemberwamo menshi bakabura aho babahembera, abataye ibikoresho by'akazi n'ibindi. Dukurikire Nicolas Ndayishimiye.
Mu gihe rero ibiro bikuru vya rusansuma cyariko bishira mu ngiro intumbero ya Senor yo gutegura gutanga gahembo ka nyuma kuri abo bakozi cyagumye bironka abavyitura ko bataratunganirizwa haba mu buryo bwo kwiyunguruza canke mu gahembo kibanze. Ibiro bikuru bya rusansuma biriko birashaka gutunganiriza abo bavyituye cyaciye bibona utunenge tutari duke nyamukuru muri utwo. Ubwa mbere bamwe mu bakozi bari bafise aho buguruje bahembegwa harenga hamwe kandi bakaguma basaba guhembwa mu gihe bamaze guhembegwa mu banki imwe muri izo baba bafisemwo ikonti. Ubugira kabiri haribonekeje kandi amakosa aho usanga abantu babiri canke barenga basangiye nimero imwe bahemberwamo. Ubugira gatatu abakozi basubirijwe ku mvo z'uko bahagaritse ibikorwa bitararangira canke birukanywe bigatuma intonde z'abakozi ziguma zihindagurika. Kwa gatanu aribwo bwa nyuma abakozi bataye bimwe mu bikoresho bategerezwa gusubiza. Mu ntumbero rero yo gukosora utwo tunenge ibiro bikuru vya rusansuma vyihutiye gutora inyishu ibereye yo gutegura guhemba abakozi kisunzwe inimero ndangamukozi yisangije vyamuhaye agitangura ibikorwa. Icyo gikorwa cyo gutunganya gushasha gahembo catwaye umwanya utari muto byongeye ibiro bikuru vya rusansuma cyategerezwa gusuzuma neza ko umukozi wese yasubije ibikoresho byategekanijwe gusubizwa. Ibiro bikuru vya rusansuma birijeje abakozi ko agahembo kabo katangura kuboneka mu ndwi uca itangura.
Inzamba
tubandanye amakuru twabateguriye n'umwanya w'ikiganiro ku isoko. Mu kiganiro cy'uno munsi tugaruka ku mvugo zirangwa muri bamwe mu bategetsi b'u Burundi mu gufata minenegwe ibiza by'indwara y'ibihere by'inkende n'iya Marburg zivugwa mu karere u Burundi burimwo. Ku isoko mugishikirizwa na Thierry Bigendavye.
Ku isoko, ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu
mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mugihe hari kwashikizwa ibyegeranyo nyuma y'ingendo zagizwe n'abashinga mateka b'Abarundi mu nama shinga mateka z'Abanyafrika, hari mu bikorwa by'inama shinga mateka kwa 13 gitugutse umwaka w'2024, umukuru w'inama shinga mateka yaremeje imbere y'abashinga mateka bose ko ingwara y'umugera w'ibihara by'inkende be n'ingwara ya Marburg bikorerwa mu nzu z'ubushakashatsi bita laboratoire mu ntumbero yo guhonya Abanyafrika. Ibyo akaba yivuze mu gihe iyo migere imaze kwica abantu mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka n'ahandi ku isi. None ibyo yashikirije yoba yabivuze yisunze ubushakashatsi ubuhe? Mbega banonoso ibijyanye n'indwara z'ibiza bavuga ku iki? Ibyo bibazo byose nibyo tuzakurabira hamwe muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uwa gatandatu genekereje 2023 gitugutu umwaka w'2024, mukaba mugira mu gishyizwe na Thierry Bihirindavyi. Kaze
Abuteka Change bisinongozi Ushaka karorero kezitereka Natutwagushimba Ibikogwa
Muri ibyo bikogwa by'inama shinga amateka, intumwa z'abashinga amateka zari zaserukiye u Burundi ku cicaro cy'inama shinga amateka ya Afrika kiri muri Afrika y'Epfo, zaramenyesheje umwitwarariko iyo nama shinga amateka ya Afrika ifite kugira muri Afrika haranduranwe n'imizi iyo migera y'inkende n'iya Marburg. Igihe hariko hatangwa ico cegeranyo, abashinga amateka bashatse kumenya ibikorwa leta iriko irakora kugira ikingira Abarundi mu gihe bimwe mu bihugu byo mu karere bimaze gukorwa ko n'iyo migera. Umukuru w'inamashinga amateka Gerard Ndabirabe yamenyesheje ko iyo migera izwi ko ikorerwa mu mazu y'ubushakashatsi kugira irungikwe ahantu mu bantu bashaka guhonywa, ko kandi muri kazoza Abarundi bo kwitega n'iyindi migera y'ubundi bwoko.
Imbere yuko kwa premier visa bishura sinawe nyene kwaza koronka ntuzinyisha umugabo ibyo byose nuko yaba ya variole de sange yaba ni variole tu marbu sose nuko ari ibintu créé création de laboratoire kiwe ikintu nibajije n'ingene mu Rwanda parisa muri hano hafi byatanguriye mu baganga nibyatanga mu bene gi umuga bitangira mu baganga. Sinzi impamvu kuko umwe mu babajije umuhe ko aravuga ati mbega umuzi bizoshika mu bene gihugu bizongenda gute none kugira ngo ngware heremo mu baganga ho kandi mu bitaro bitandukanye none hoho bene byo bazomenye ne babigenze babisigura. Ariko rero ibi ni ngwa do laboratoire hariho rero n'iyindi iyi marbu harimo Ebola n'izindi n'andi masushe to nkurumva n'ubushakashatsi bukogwa ngo kugira ngo barabe ingene bomara abantu kabisa abo bifuza bose kumara kwica babakureho ku isi. Hariho n'umuntu bamye babaza umugenzi namba sinzi nimba ari byo nimba atari byo ariko babaza umuntu asa na Bill Gates ati we ibi bintu bivuga ko iki mugabo zabona ifoto umwe asa na Bill Gates abijyanye nabyo barashobora kugenda bahindura babesha n'iki mugabo icyo nubirekeraho mugabo icyo umuntu yovuga cyo nuko ibi byose ni de creation zo mu laboratoire. Uwo muntu yacyavuga ati ni murinde atahubwa ibiri inyuma birahinda tariho ayandi masushe bariko bakorubuje ati ateye ubwoba ateye ubwoba kandi none muri ya ntambara ya Vietnam icyo bise la provision yari iki la provision mu ntambara ya Vietnam ibintu byamaze abantu yari iki bya ibintu byo mu marosherche nk'ibi n'ubu rero abakora ubushakashatsi baracyabukora abakora ubushakashatsi kugira ngo barabe mwebwe abirabure cyane cyane ingene bobagabanya ko ngo murabateye ubwoba ngo murashaka yuko muzowatera iwabo ngo mukaza kubakoloniza ayo mpamvu babiyamiriza ateka kujya iwabo mwebwe ntimwumve ateka baturondera umuti w'ukubagabanya tubamare nta kundi
abahinga mu bijyanye n'indwara z'ibiza baratangazwa n'iyo mvugo idafatiye ku bushakashatsi na bumwe. Komeko nakuze aributsa ko iyo migera iboneka mu gihe abantu bahuye n'ibikoko canke ibidukikije
kugira ngo indwara zitere zimwe nziza hato na hato hariho ibyo zikurikira hari izi ndwara zifatanye n'ingene abantu bifashe ubu hagati yabo n'ibikoko ubisigaye bisohoka bitagira aho biba neza bikaje mu bantu abantu bakaje muri byo bakaje kunywa amazi cyanyowe bagasangira ntibagira amazi kuri ni byose nibintu bituma abantu baje hamwe n'inyamaswa hanyuma kandi hakabaho nibi twita environnement kuvuga ihindagurika ry'ibihe n'ingene isi yagihindagurika atabyinyagamburiro ivyo bikoko biheza ngo bironke byibereho ukwavyo no kuvuga ingwara zikaza z'udukoko twavuga udukoko tugenda nk'isazi cyangwa utu tugenda hasi nk'utunyo byaba ibikoko bigenda n'amagurane byaba ibisimbagurika bijya nka kujya ku inzige hakaba rero na rero ingwara kubera izaje mu bantu benshi cyane hino hari zo twita mutation de virus no kuvuga ibyuko mwe n'imigera yihindagura ikihindagura ikagenda yihindagura hato na hato hanyuma hariho niba abantu babamwo bakabamwo nabi n'ibyo byihindagura ikagibiye bakagira bagahindura n'ibyo barya ugasanga abantu baragwiriye basifise no kugendagenda byihuse mu modoka mu ndege mu matreni abantu baguma ari ruja n'uruzu nuko bitahura kera rero ibyo uko bigenda bikura ni ukuvuga n'ibyo bigwiza mwe n'izi ngwara za hato na hato
uwenonose bijanye n'ingwara z'ibiza ahanura abategetsi b'u Burundi kutitiranya ibijanye n'amagara y'abantu na politike mu gihe bagize ingwara binuba abahanura ko bakwiye kugira ubushakashatsi bo nyene cyane bakiturishira hamwe OMS izeze amagara y'abantu ku isi nk'igihugu gisanzwe kiri muri uwo muryango
iyo rero umuntu w'umukuru cyangwa abari igihugu runaka gifisi ibyo bibazo kikaba cibaza yuko iyo migera izo ngwara za hato na hato ziba zirungikwa n'igihugu runaka cyangwa undi mwasi runaka barafise uburenganzira bwo guhamagara iki kigo mpuzamakungu cy'amagara y'abantu OMS bakaza bakagira ubushakashatsi bakabereka ukuri barashobora no gukoresha abahinga babo mu gihe babafise mugaze nibaza yuko mu Burundi babifise ni naho rubona se abantu benshi baca baja mu byo ibituvuga byo kuja kuvuga ibyo ku muntu byo kumubiriye bidashimikiye ku bumenyi bujanye ibyo bita preuve scientifique bitajanye n'ingene tuzi ingwara n'ingene zifata n'ingene ziteza hanyuma icyo gihugu kirashobora no kurondera abantu baba expert bizewe bazwi bakaza bakabafasha gushaka kugira ubushakashatsi iyo rero bidakozwe gutyo abantu bagasimbira ku hirya no hino bakavuga ibyo biyumviriye bindi ni ukuvuga ibyo bituma abanyagihugu ku rwego rw'abakuru babyemera ugasanga mbere n'iyo miti n'ubwo bushakashatsi n'ukumenya ibyo by'indwara bobo baja kubahunika ntibabimenye ngo banabikurikirane ngo banivuze uko bikenewe kuko bazogenda bikandagira bibaza bati hari umukuru yatubwiye yuko ibyo bazungu badutera cyangwa n'ibyo abandi bantu batwanka reka turabe n'ibintu tubijemo ni nawe ubona bamwe baca batitaba haba iby'injanjo haba iby'ubushakashatsi ugasanga baradegukiwe mbere n'icyo gihugu ugasanga ntigitanga n'amafaranga akwiye kugira ngo bakingire abanyagihugu muri mwe n'ibi biza uko baguma bikeka bati byaturutse hariya niba ariyo bagomba kuducuruzaho imiti cyangwa bagomba kugira ngo badusubize mu bukene cyangwa baduhonye ariko ibyo bitariho na gatoto
mweje kwiyumvira ko mu bijanye n'indwara hakwiye kwisungwa ibijanye n'ubushakashatsi buba bwarakozwe kugira inyishu zishobore gufasha mu gutandukanya ibijanye n'ubushakashatsi na politike nino hano duciye dusozerera kino kiganiro ku isoko mwariko mushikirwa na Thierry Bigirindavyi ndabaha isango ku munsi wa gatandatu uza naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Thierry Bigirindavyi tumukengurukire imbere yo gusozera aya makuru tubabwire aya makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi tuyasomerwa na Audace Nimbona.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ikaze mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi. Tuyatangurire ku kimenyesha makuru SOS Media canditse kubijanye niyandikwa ry'abazitabira amatora y'umwaka uza aho mu ntara ya Cibitoki ico gikorwa n'abaturuka mu mugambwe CNDD-FDD wonyene mu migambwe y'abatavuga rumwe na leta bakabona ko arakambaro kibara bavuga ko atamunywanye numwe wabo yashizwe muri ico gikorwa muri yo ntara. Ku bw'ico kimenyesha makuru, bamwe mu bakozi ba leta batinya ko ico gikorwa kizohava kijamwo amanyanga menshi kuko indangamuntu zihabwa batarakwiza imyaka. Abo banyamigambwe batavuga rumwe no mugambwe uri ku butegetsi batinya kandi ko abanywanyi babo bazohava bankirwa uburenganzira bwo kwitoza. Ikimenyesha makuru iwacu naco kibaza ryari igiciro cy'isukari kizokurikizwa. Mu gisagara cha Bujumbura nyidogo ni myinshi, abanyagihugu baribaza igituma ingingo ya leta itubahirizwa kubijanye n'igiciro cy'isukari aho bigeze ikiro kimwe cyonyene kigeze ku 8,500. Abadandaza ico kiribwa nk'abo muri zone Kamenge bavuga ko batazoronka ico bariha amabutike bapanze kuko abanyagihugu batagihurumbira ico kidandazwa. Umufuko umwe w'ibiro 50 ngushobora kumara indwi zibiri utarahera. Abanyagihugu baguzi bavuga ko 8,500 ku kilo ari menshi mu gihe atamikoro bafise. Mu makaritsiye ya Kinama Bwiza na Cibitoki bikikamukiza kuko hagupima ku kilo batekera iyo sukari mu dusashe duto duto bagurisha amafaranga 200 ku gafuko kamwe. Kubera ko gasukari kabari gake dusashe dutatu tw'600 nitwo dukora mu gakombe k'icyayi. Amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru tuyabandanye na Burundi Echo cyanditse ku ibura ry'igitoro rimaze igihe mu Burundi kivuga ko ukwezi kw'icyenda guheze byagendeka kuko igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyabonetse. Ariko ubu muri uku kwezi kw'icumi haba igitoro cyo mu bwoko bwa essence cyangwa mazutu byose byasubiye kuba umuzi w'ibuye. Hagize na gikeya kiboneka imiduga iratonda kuva mu gatondo ukarinda bwira itararonka. Akarorero gatangwa n'ico kimenyesha makuru nako kuri station Inter Petrol yo kwijabe aho kwigenekerezo rya 16 kwezi kw'icumi ariyo yonyene yari ifise igitoro. Imiduga yari hatonze ikaba yarenga 100, umurongo nawo ukabagera ku metero 400. Bamwe mu bashoferi bavuganye na Burundi Echo bakoresheje imvugo y'agahemo bavuga ko abagendesha amamodokari bakwiye kwiyakira kuko atakundi bo bigira. IBM News imbere yo gusozera kiti inyankamugayo zose ziyoboka mushinga mateka ka Katoro Rwasa zisabwa gusidukana niyonka kwiyandikisha matora y'imirije. Ako kabo gategwa na Simon Bizimungu umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNN ishami ryoboka Agatoro Rwasa. Mu kubahamagarira ico gikorwa ngo ntibagiye ko ayo matora ateye amakenga nk'uko byandikwa n'ico kimenyesha makuru IBM News. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi Odasi Nimbona nayabashikirije abandabifurije kuronerwa aho muri hose na utaha kuri Radio Inzamba agateka kawe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Odasi Nimbona arakenuye nino ngaha duciye dusozerera amakuru twari ko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye. Nshimire na bagenzi banje bamfashije kuyategura Pia Gahungu nayabashikirije. Ndabifurije kuraranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha.